imitima yacu ifatanije nimuronderere uruhukiro mu mutima w'Imana. Nimureke imbeya z'urukundo rwanyu zigurugumbe zigana ku Mukiza. Niwe mutwe, natwe turi ingingo. Niwe muco, natwe nitwebwe umuco urasirako. Niwe databuja, natwe turi bene data. Niwacu kandi natwe turabiwe. Nimuze, nimuze bana b'ubuntu, maze muvugurure isezerano mwamusezeraniye. Murahire, murahirire watuneshereje yuko muzomukunda kandi mukaba bizigirwa kuri we bivuye mu mitima yanyu. Niba urukundo rwanyu rudashitse, nimutakambe muronko ubutabazi uva kuri Yesu gushikaho azoruhagarika neza rugashikama. Bagenzi banje bakundwa, koranya baba bo mu muryango wawe, mubashikanire Imana kugira ngo bakoranire hamwe bivuye mu mutima, nk'uko uyo umwami igihe ava hagati yacu akajya mu ijuru yabigombye. Nudukoranirize mwami mu kuri kuva kuri wewe, mucyo ibikayangana byose biva kuri wewe. Urukundo, urukundo ni wewe wadutegetse ngo dukundane. Nongere intege abacitse intege mu abacitse intege mu mwe muzabo. Niwatse umuriro w'urukundo kugira ngo umwe wese muri twebwe ashobore kubona twebwe tuva mu muryango umwe, uhagarare nk'umuntu umwe. Dufashe kugira ngo tube umwe nk'uko na uri umwe na so, gushikaho hano ku isi hatazongera kubaho urugingo rwibere ukwago utari ku mubiri. Kandi umuco udufize twebwe uva kuri wewe. Gutyo rero isi izomenya ko turabigishwa bawe. Amen. Ingo nimuze tujane i Golgota turabe ibyabaye ku bwawe ku musaraba. Yarababarijwe hariya kandi aragusengera, arasuzugurwa n'abantu, arashibugwa abantu baramusuzugura, yarapfuye aragupfira. Umwami yarapfuye ku bwawe. Ingo tujane i Golgota. Umucunguzi w'abari ku isi yarasheshe amaraso yiwe. Kandi uyo muntu usuzugura bigezaho ari ku musaraba, ariko haravuye ijwi ryavuze ngo byose birarangiye. Byose yarabikoze ku bwawe. Ingo nimuze tujane i Golgota, kuko hajya igihe yari ku isi yuri ku isi urumva ku ijuru, yuri ku isi urumva ku ijuru likwegereye. Yesu yatwaye yikoreye ibyaha byawe, igiye ku musaraba bitangira impongano mu mubabaro. Yabikoze nk'umucunguzi wacu, yarabikoze ku bwawe. Benda tabakundwa n'abashiki bacu mu mwami, turabaramukije mwese bivunigishika cishi, mwebwe mwese muri ku murongo rukana bumenyi kugira mushure kumva ikintu kugira gikorane ikiro gica kungurukana bumenyi. Turashimira cyane umwami kubona yatugiriye buno buntu bwo gushobora kwizera, kwizera uvugishwa nawe, kwizera bivuye ku mutima ubutumwa bwa kino gihe cy'iherezo, no gushobora kubandanya tutanyiganga mu nzira yacu dukurikira umwami. Ivyo vyose vyavuye ku buntu bwiwe, nta kimwe twakoze kugira ngo ivyo duciye kubihabwa, ariko turanezerewe kandi turashimira Imana ko umwami yatumenye kuva kera, kandi ko yabonye imitima, kandi akana kabona yuko tuzomwizera. N'ubuntu, n'ubuntu tutari tubereye kubona dushobora kwizera bivuye mu mutima ivyo twahawe. Nashaka imbere yuko dusenga some ijambo riri muri Zaburi, ijambo rijanye n'igihe turimwo, Zaburi 83. Ni ndirimbo kandi ni Zaburi ya Asafu mu murongo wa mbere. Mana leka kwihorera, mana ntupfe kunuma, ntiwirengagize kuko abansi bawe bateye umuvurungano, abakwanka bavyukije umutwe. Murongo wa kane, banogangiriza inama y'ubugunga abantu bawe, bagira inama bo wahishije, baravuze bati nimuze tubarandure ntibabe bakiba ihanga, kugira ngo izina rya Israel ntiribe ricibukwa ukundi, kuko babandi bahuje umutima wo kuja inama ni wewe bashiriyeho amasezerano, nibo bo mu mahema ya Edomu n'abashimayeli, kandi n'abanyamowabu n'abahagiri n'abagebalu n'abamoni n'abamaleki n'abafilisitiya n'ababa itiro n'abashuri, nabo bafatanije nabo batabaye abaroti. Ubagire nk'uko wagize wa Midiyani, nk'uko wagize Sisera na Yabini ku ruzi rwitwa Kishoni, bayogereye kuri Endori bacitse intabire y'imisozi. Abapfasoni babo ubagirire nka Orebu na Zebu, abaganwa babo bose ubagire nka Zeba na Salumuna, kuko bavuze bati twinyagire umugwa w'Imana. Mana yanje ubahindure nk'umukungugu uvugutwa n'agashururu, nk'umuguruka utwarwa n'umuyaga, nk'uko umuriro uturira ikibira, nk'uko imbeya zawo zifata imisozi. Abariko ubahigisha ikivumbuzi cawe, ubacisha ivuta ikirura cawe, uze mu maso habo isoni kugira ngo barondere izina ryawe Uhoraho. Bamaramare bahagarika imitima gushitsa ibihe bidashira, bicwe n'isoni bayogere, kugira ngo bamenye yuko wewe witwa Uhoraho, ko ari wewe usumba vyose ukaganza isi yose. Amen. Gushika hano rino jambo ry'igiciro kinini rihuye n'ibiriko biraba mu gihe cacu, nta kindi twokongera ko kuri bino bintu, ariko turabona yuko uradio nibwira ba kwisi ko ukuza kumwami kuri hafi ubure dushaka gutegurwa ku bwo munsi ugaruka kwiwe kugira ngo tuzobe twiteguye kugenda tuzobe twiteguye kwambara impuzu yera ku munsi w'ubwiza kuza ku mwami wacu Yesu Kristo kugaruka dusenge twese hamwe mana yo kwizigirwa data w'umwije turagushimiye turaguhaye icyubahiro cyose n'amashimwe yose kugukugira neza kwawe kubw'ubuntu bwawe ibyo uri kurashyitsa ku bantu bawe mwami dehezagira abakozi bawe bamye bagukorera bivuye mu mitima nuduhezagire twese twego bari ko barumva ijambo ryawe nubane na nube hagati yacu muri byose turagushimiye cyane mwami kubona twemereye gusohoka kumva buno dushobora kuva muri kino gikorane duhezagiye uhabwa icyubahiro n'ishimwe mu izina ryawe rya Yesu Kristo amen. Ubu rero tugira twumvirize ubutumwa mu buryo bw'amasanamu hanyuma duce dushyirako n'ubutumwa n'igikorane mwenda Abrahamu yagirishije asengera abagwayi umwami abahezagire mwese amen. Bendata bakundwa n'abashiki bacu mu mwami nanje nashaka kubaramutsa bivuye ku mutima ntasho zibagere ko zivuye i Zurich mwedata Shalo yadusomeye ijambo rikomeye cyane ry'intangamarara riraba Isirayeli n'ibiriko birahabera muri kino gihe twongeye ko Sofoniya igice cya kabiri tukongera ko na Zakariya igice cya 12 ku Yerusalemu hazuba ibuye ritsitaza ku mahanga yose arikikije kandi bose bazokomereka intoke ariko ntidushobora guteba kuri kino kigo no munsi tubona yuko ibyavugishwe muri Bibiliya ko biriko birashika imbere y'amaso yacu no munsi turabona yuko twebwe nk'ishengero Gimana nzima ko turiko turumva ijambo ryahishuwe kandi tukemera kandi turemera ibango ry'ubukozi Imana yahaye mwenda Abrahamu kandi tutariko turaca iruhande y'ivyo nico gituma amajambo ariho tugiye twumvirize majambo make imbere yuko twumvirize ubutumwa hamwe n'igikorane cyo gusengera abagwaye mwenda Abrahamu yagirishije tugiye kumva mu kanya Imana yari twararitse yarabereye maso ibyo bintu kugira ngo ubu butumwa ubutumwa navuze mu myaka yaheze busore kumvikana mu isi yose kandi abizera mu mahanga yose mu ndimi zose bashobore kumva ubutumwa bwa nyuma kandi bashobore gutegurwa. Ndababwira ikindi kintu mwereza Abrahamu yari umuntu yiyoroheje asanzwe yari umuntu mu butumwa tuja kumva uno munsi yarashyize hamwe ibishinga ntahe ivyo yagiye camwo abishyira hamwe n'ijambo ariko rero icemezo umwami wacu yagiye gutanga kuri ivyo bintu nico gikenewe cyane nkuko vyagenze ku mwami wacu. Umwami wacu ntiyavuze ubutumwa gusa ahubwo yaranakije n'abagwaye harabaye ibitangaza n'ibimenyetso kandi byari meze cyo kimwe no kuri mwe ndata Branham nibango gihe cy'ubukozi mwisi yose nimuheza gigwe mwese abariko barumva muri kino muri no mwanya canke baza kumva muri no mwanya baza kumva ivi umwami ariko aratubwira kandi bakabona ivyo ariko arakora mu gihe cacu canke bakabona ivyo yakoze mu gihe cacu nimuheza gigwe mu izina gera rya Yesu amen. Data twese uri mu ijuru turagushimiye kuri uno mugoroba mu izina rya Yesu umwana wawe yaje ku isi agigwa icyaha ubwacu afata ikibanza cyacu ku musaraba i Kavariyo kugira ngo bice mu kugororoka kwiwe dushobore kugororoka biciye mu kwizera dufise mu gikorwa cyiwe. Turagushimiye ko naduhaye no mahigwe mu gihe atani vyizigiro bikihari ivyizigiro vyose vyuko dufise umutekano vyose vyaragiye ivyizigiro vyose vyuko twogira ubuzima bwiza mu mahanga ntibikiriho kandi amahanga ariko aragwana nani mahanga bwami bukagwana n'ubundi turiteze kuko igihe kigeze kure harimwo kunyiganga kw'isi turanezerewe kubona hari igitandara ubuhungiro dushobora kwihisha mu gihe cy'igihuhusi. Turagushimiye kubw'ibyo kandi turagusabye data kugira ngo ubane natwe mu rugendo rusigaye kibigiye kidasanzwe. Data hariho batanze amakarata menshi y'abakeneye gusengerwa abantu duteza gusengera bagwaye iki cyoma ntagire n'umwe asigara ari umunyantege nke inyuma y'igikorane buri munyabyaha wese aze kuri wewe kuno mugoroba igihe mwe data tafi aza guhamagara abantu bajya ku gicaniro umugabo cyangwa umugore ari hanatizera ashobora kukwemera nk'umukiza wiwe ese icyoma abasubira inyuma bakagwa ku Mana kuko tuzi uko igihe kigeze kure kuko turi gusabye mu izina rya Yesu amen. Murashobora kubyagira uno munsi n'umunsi udasanzwe kuri jewe. Uno munsi nagize amahigwe yo gushobora kugendera ibiro byitwa Abandon Life and Digest nk'uko mwagize amahirwe yo kugira ibiro nk'ibyo muri kino gisagara. Imana yarafashe abantu ifashe abantu bari bahagaze ku ibara bariko baririmba bariko baharirimbira uno munsi barazunguruka isi yose batwaye buno butumwa bwiza. Ndashimira Imana kubw'ibyo bintu kubw'abo bagabo bivuye mu mutima Imana ikomeze kubahezagira. Mwendata Oral Robert na mwendata Tommy Osborne umutima wanje urarengerwa n'umunezero iyo mbonye umwami ariko arafasha abantu biwe iyo ariko arakora ikintu gifasha abantu biwe. Buri mugoroba mbona abantu barungitse dutambara n'amakete kugira ngo nsengere ibyo bitambara kandi ndizera narasomye yuko benshi ndasoma ko abantu bandika bakavuga ngo nsiga amavuta ku iyo utwe dutambara ngo kumbure ko ari byiza ariko turizera yuko iby'Imana bugihezagiye bujya nako turabishyigikira iby'Imana hezagiye turabishyigikira natwe ariko muravye byanditswe igihe cya Paulo udutambara ntibadusuka ko amavuta oya ahubwo Paulo yarabisengera yaradusengera. Ndizera ko Paulo ibintu yabikora nk'uko yabwiza gukorwa. Ndizera yuko Paulo yakoze bijya bintu abikuye kuri wa mugore w'ishunemu igihe wa mwana wiwe yazuka avuye mu bapfuye kuko uvugishwa n'Imana bwige yaza ati fata inkoni yawe iyi nkoni uze kwishyira ku mutwe w'ujya mwana yarazi yuko ibyo yakoze ko byose byari bihezagiwe ariko ukwizera kujya mugore ni kwari mwijya nkoni kwari mu wavugishwa n'Imana nicyo gituma byabaye ngombwa yuko Elisa ajyama kuri ujya mwana kumusengera. Turazi yuko igihe nashyika hano naravye ndavuga nti ibiro byanje bigiye kuba bitoyi mfisa akamashini ko kwandika gatoyi mu kabiro gatoyi ubu bikabwiye kumbana gato gose ariko tuzosenga turasengera tuno dutambara kugira ngo umwama heza agire kandi afashe abantu bamufite ibyizigiro bose nimutakira nimutashobora kuronka gatambara ko gukoza kubagwaye muze munyandikire nzoka barungikire turafite igikorwa kandi turagerageza gukora uko dushoboye naho tubishura duteze mutwandikiye uko biri kose tuzokwishura kandi tubarungikire ibyo bintu atacyo mubari tubarihishije mwandata du plaisir araza kuvuga buri mugoroba du plaisir aravuga aragira akanya ko kuvuga nimba ndi ha nimba vyombera vyiza yuko muri kano kanya ntangura gusengera abagwayo no munsi twafashe ingingo navuga n'umuhungu wanje twafashe ingingo yo gutanga amakarata y'abasengerwa kugira ngo dushobore guhamagara abagwaye baze gusengerwa buri mugoroba twizigiye ko mwemu yera akora kandi ahamagara abantu kugira ngo mumenye yuko ari hano sinizera yuko hari umuntu ku isi ashobora kugira umuntu wakize mugenzi we n'abaganga barashinga intaye bakavuga yuko ugukira indwara kuva ku mana haranditswe ngo nduhoraho agukiza indwara zawe zose kuva 15:56 turashimira imana kubw'abaganga ntitubacira urubanza na gatoyi ariko nta muti n'umwe ushobora kugukiza ntuzigere ubaho ntuzigere ubaho umuti ushobora gukiza iyo miti ifasha bamwe ariko ikagira n'ababandi kumbure mbere ikanabica nagukira indwara kuva ku bantu mfise igikomere mu kiganza nta muti n'umwe wonkiza naho kuba gakomere gatoyi nakomerekejwe n'imbugita noshobora kwitema nkoresheje imbugita nga mukavuga muti mwerata Branham uravuga ngo uyu ngo umuti ntiwagenewe gukiza abantu wikomerekeje hamwe mvuye mu mwanya maze bakasiga amavuta umubiri wanje kugira ngo ngumemeze uko nyine imyaka 50 abaganga bakomeye bo ku isi bashobora kuza bakansho naho nakomeretse ariko mu myaka 50 aho banshonye hazoguma haboneka muravuga muti ubugingo ubuzima bwavuye muri wewe none gukira indwara ni iki ugukira indwara ni iki biva ku imiti umuntu aba yanyoye cyane imiti nishobora gushona ahakomeretse mfashe ndiko ndahindura nk'ipine nk'ikomeretse ngatangira ku muganga amubwira ngo mbega wovura ukuboko kwanje kugira ngo mbandanye mpindura ipine yanje yombwira ati wa mugwayi wowe urakeneye kuvugwa ahubwo mu mutwe sino kuba kwimubwira umubwiye uti muganga wuri umukiza niwe ukiza indwara yakubwira ati oya arashobora gushona ahantu kukuboko ariko si wakiza imana niyo mukiza w'indwara aba doktor b'ibitaro mayo barigeze kumpa ikiganiro n'abandi baganga boshe urabona ko bandika bakavuga ngo ntituvuga twe tutifata ngo turabakiza bakiza indwara imana ni ikiza indwara kandi twe tugerageza nko kugira icyo dukoze gusa umuntu umwe yarambwiye ufashe penicilline irica mikorobe imigera ni nkaho wowe ufise inzu yuzuyemo imbeba ariko uzihaye umuti sumu ya panya yica izo mbeba ninako bimeze kuri penicilline imigera y'indwara irapfa ariko bugi imana nitanga gukira indwara kose kuva ku mana nimwizera imana izo kutwararika ibisigaye turasengera abagwaye ariko ntitubakiza ntitubaho gukira indwara narabonye abantu ibihumbi n'ibihumbi bakize indwara hari n'abagarutse barazuka kubwiba ngo ry'ubukozi bwanjye ariko sindigera nkize umuntu n'umwe jewe ariko bo baba bizeye igikorwa Kristo yakoreye i Golgota yarakubiswe kubw'ibicumuro byacu kubw'ibigabitanyo byacu mu mishagu yiwe twarakize mu gikorwa ciwe cashikije nicyo twizera biciye muri icyo gikorwa niho byose bibera muri biragaragaza ko mwizera yuko murizera yuko kumisha kwiwe twakize niwe muherezi wacu atuvugira iyata kugubutumwa bwiza sino bimenye abitari uko no bayina tawe nabi ariko niba ntatawe nabi narabonye yuko yakoze ibintu byinshi mu bwo butumwe yarambwiye umunsi umwe ngo sinizera ngo naho ngo naho umuntu agwaye kansere yo kiramo na sino kwizera ndamubwira nti nterega ivyo bizi byagenewe abatizera bigenewe abizera gusa abizera abatizera ntibizigira babibona ivyo ntivyabagenewe vyagenewe abizera kuko byose bishobokere uwizera twebwe abizera turafise abayuda benshi bafise ibintu byinshi bakora mu migezo yabo byo kurambika kw'ibiganza byo mu bapagani ntibabikora murabona yuko Yayiro yaje kuraba Yesu aramubwira ati ingo urambika ibiganza ku mukobwa wanjye kugira ngo ushobore gukira indwara kuko yaragwaye nk'uko byanditse muri Marayika 5:23 ariko kuba Roma ujya mu ugabisha wa mu Roma yavuze ngo ntibikwiye kuza mu nzu yanje ntibikwiye vuga ijambo rimwe gusa umukobwa wa umukozi wanje cyakiri nk'uko byanditse muri Matayo 8:18 muri Afrika twarasengeye abantu bane cyangwa batatu baje baravuga bati hari diba muri Afrika y'Epfo aho umwe ndaza duplaces aturuka hari ahize abantu 30,000 mwaya muto bime Yesu Kristo nk'umukiza wabo n'umucunguzi wabo mwenda ta Bosworth yaharuye ko bari 2,000 benshi muri mwe muramuzi sinzi 2,000 yaharuye abimuga impumyi bataye hasi amabekiye yabo bose kuko bari bakize indwara zabo barabonye ukuri baca barizera ko bakize ariko hano muri Amerika dukeneye yuko baturambika kw'ibiganza tuzobibakorera nk'uko mwizera turanezerwe twe turasengera bagwaye ariko iciza n'igihe ukwizera kuje umuntu yumvise ijambo ry'Imana mukeneye kumva ubutumwa tuza kuvuga muri kano kanya 15 gusa ngira mvuga ituntu dukeye gusa muri kino gikorane nashaka gusoma umurongo uri muri Matayo 14:25 Yesu arababwira ati ni jewe ntimugire ubwoba ese ukuntu ntihumura ni jewe nimureke gutinya 20 hari hageze ku kagoroba ndashobora ndabibona ukuntu vyagenze igihe ujya murovyi akomeye yaginjira mu mazi agiye kuroba hanyuma baricara mu bwato Matayo 14:27 acha yicara iruhande ya mwene se Andrea bose baratangura barasoza batera baje imbere hanyuma haba gacerere umwe rero muri barasezera bari basigaye ku nkombe baratangura barasoza bagana mu kiyaga baragera kure aho ta muntu yari akibabona Yohana arihanagura ivyuya kuba ari bariko barasoza barushe aravuga ati bene data aravuga ati igihe nari nkiraga ngo gato ndibuka yuko mama yahora mfata mu maboko yiwe akambwira akansomera ivyanditswe vyera akambwira ingene ihanga ryacu ubwoko bwacu baje muri kino gihugu bakuwe muri Egiputa aho bari babaye inyagano imyaka 400 yose n'ukuntu Yehova Imana ikomeye yabamanuriye umutsima uvuye mu ijuru akabagaburira imyaka 40 ndibuka ningera nabwiye mama ndamubwira nti mama none amareka barateka imikati ku yabo bantu bose bakayirungikira ubwoko bwacu mu bugaragwa akambwira ati wa gahungu we Yohana suko vyagenze sinibaza yuko abamarayika barinze gukora imikate myinshi kugira abayiha abantu ariko ndizera yuko Imana umuremyi w'isi n'ijuru yavuze ijambo rimwe gusa hanyuma imikate igakiremwa kugira ngo ishobore kugaburira abajya abantu bose mu bugaragwa none mwebwe gabe ndata mwabyibajije kwiki gihe mwabo igihe mwabonye gute gihe mwabona umwami wacu igihe yafata imikati imikate n'udufid hamaga akagaburira ibihimbi n'ibihumbi by'abantu kumbure ati kumbure ndibaza ko tutihenze kuko ujya muntu arafisa ahuriye na Yehova kuko raba arashobora kugwiza imikate mu biganza byiwe sinibaza yuko yavuze ngo sinibaza ko yavuze ngo ujya muntu ngo numuvugishwa n'ibinyoma nibaza ko Yohana atigeze avuga ijambo nk'iryo ahubwo yaravuze ati ndizera ko dukurikira umwana w'Imana Haimanda ndabona Simeo Simoni nawe yaciyavuga Simoni murobyi yaciyavuga ati aha niho twahora turobera na papa haizi myaka myinshi yahora ntera inkuru akambarira ati urabona ndashaje papa akambarira ati naragereje gukorera imana ati nabayeho niyubaha uko nshoboye bana banje nabarereye mu kwizera iyi imana yacu ariko biraboneka biragaragara ko ntazobona wase umwe yasezeranywe ariko mwebwe mukiri bato kumure ko muzomubona ubu rero mwana wanje imbere yuko mpfa nshaka yuko bino bintu biguma mu mutima wawe kumure ko se wa Simoni Petero yashoboye kumubwira ati muhungu wanje ntuze wigere uhe ijambo ry'Imana ugumane n'ijambo uko vyogenda kose kuko Mose uvugishwa n'Imana wacu yatubwiye uko Imana uhoraho ora Imana zohagurutsa uvugishwa n'Imana mu bantu ayi wacu kandi azoba ari Mesia azoba ari umuntu asanzwe azovukira hagati yacu ariko none uzomumenya gutega muhungu wanjye azoba ari uvugishwa n'Imana kandi wibuke ko azoba ari Mesia harezige kinini kino gihugu mu gihugu cyacu taronse uvugishwa n'Imana hanyuma mu nyuma Andrea na wataraza atatangura kubabwira ibyo yiboneye i Nazareti Andrea atabwira Yohana cyamubwira ati ngo egera hano ati ariko umunsi umwe yaranyemeje ajyana turajyana ngenda kuraba ujya muntu nta kintu gisanzwe nabonye ariko yarambwiye ati wowe uri Simoni yarazi izina ryanje yarazi n'izina rya papa wanje kuko yari umuntu yubaha Imana ibyo byari bikwiye kuri jewe imbere yuko ndamubona amanyura umukate akawuhezagira nari namenye kuva kera yuko ari Mesiya ujya mugabo kuko papa yari yaransomeye ivyanditswe kandi izere yuko ivyanditswe bikigira bibesha nari nezerewe no kubona yuko ari Mesiya n'icyo gihe rero yacyavuga ngo ati iyo muraba ukuntu Natanaeli yaciye yifata icyo gihe ati Natanaeli igihe namuzana nkamuzana aho Kristo ari baca baraganira yari mu nyonga zaye ari imbere ya Yesu nari namubwiye uko biza kugenda ariko yari yanyishuye ngo ni ibintu wewe wibaza ubundi ntibishoboka ariko ashitse mu nyonga imbere ya Yesu yaramubwiye ati yaramubwiye uwari we aramubwira ko yari umuntu wimvuga kuri mutima we Natanaeli rewe aratangara cyane igihe yabwirwa ayo majambo imbere yuko dushika mu gikorane Natanaeli yarazi neza yuko ari umwana w'Imana hanyuma narabonye Ndereya nawe ndabona Ndereya nawe yaciye ajya iruhande ya Petero aramubwira ati mbega none mwebwe mwese twiyumvise gute igihe twagenda hamwe muri cya gisagara tugiye kugura imikate imitsima igihe twagaruka bariko baraganira twarabonye yuko ari karavugana n'umuntu tube duze turegera kugira ngo dusore kumva yari umugore avugwa nawe mu gisagara niwe ari karabwira ahaya kukidengeri kwiriba rya Yakobo twarabonye ingene yamubwiye ngo genda urondere umugabo wawe natwe tuce turarabana acya aravuga ujya mugore ngo nta mugabo mfise twace twibaza tuti hari ikintu kiza kuba acyaravuga ujya mugore acyaravuga ati nta mugabo ufise aramuraba aramubwira ati wishuye neza kuko ufise abagabo wagize abagabo batanu n'uwo muri kumwe no muzi si umugabo wawe nk'uko biri muri Yohana igice kane o bendata mwarabonye ukuntu ujya mugore yaciye asa mu maso yiwe achara hindu kila wafugati mngami uteza kuruwa mfugishwa ni imana tulazi uka umesi azo zira azo tugiri vya binu vyose hariko none uri hinde achara hindu kila alavugati abwira wa mugore ati ni jewe nyene uwo muriko muravugana uravye uko uwo mugore yaciye ahindukira ubwo ngera cyariruka mu gisagara aravuga ati nimuze murabe umuntu yambwiye ivyanje byose ubwo niyo bari Mesiya turindirega yemwe ubwo niyo bari wa muvugishwa n'Imana Mose yavuze kwazoza mu gicierezo ari hariya kwiriba rya Yakobo yabwiye ibyo nakoze byose nacyo yasigiye mwabibo mwabonyega be ndata igihe wa musamariya abasamariya igihe basohoka bava mu gisagara ntibabajije ngo asubiremwo ibyo bintu oya bari bemeye gose burundi gikinga nta iciwe hanyuma barabandanya rero mu bwato barabandanya mu bwato bariko barasoza muri Matayo 17:27 na ni muri ico gihe rero Satani yacya haguruka aravuga ati ubu rero ndababonye nibonyene ntibari kumwe n'umwami ubu ngira ndabihore ndabamare kuko barirukanye amadayimoni yanje ubu rero ngira ndabamarire igihe Satani abonye umuntu ari kumwe na Yesu aba yifuza kubamarira nico gihe Satani acya yinjira akinjira mu ikoraniro iyo atacho munezwe iyo mwaheze ibikono by'amasengesho iyo mwitaye iby'umubiri mutitaye iby'imwemu mutitaye iby'amwemu Satana cha yinjira akaduhu akatwubira tutari kumwe na Yesu oh mwami ndasabye ngo ishengero rikanguke kugira ngo basenge ijoro ryose abantu bashobore kuba bamwemu nibyo bintu bikenewe kugira ngo dushobore kwinjiza abana b'ubwami binjire mu bwami bw'Imana birakwiye ko icyo kirere kigaruka kuno mugoro wa mugihe twicaye hano iyo abatwari turi mu kirere cyiza uno mugwi wose woce wuzura mwemu yera abantu bose byose bivana n'ukuntu mumeze mumerewe murashobora kuba muri irigiriri lira hantu umuswi uzosoka hari kirere cyiza urashobora kuba uri rigiriri riri ry'inkoko riri kikaba ritaye ahantu runaka ariko rikabundikigwa ariko ugiye kirere kakariro kahari liraberuka narabonye ntidukeneye ibya teoloji dukeneye ahubwo yuko mwemu w'Imana asukwa ku bantu kugira ngo azane ikirere cyiza cy'uburyo bw'imwemu ataraba gicengero rivango jenizeri bicanki iya oya biragoye yuko mwemu ashobora gukora iy'abantu bakora ibyo bishakiye murazo ku munsi wa Pentecote mwemu yari yaramanutse bari bakoraniye hamwe bahuje umutima n'inama hanyuma hava ikintu mwijuru kimeze nk'umuyaga mwinshi cyane hari akeneye yuko aba ikirere cyiza nicyo dukeneye muri kano kanya wowe ndata ishengero ryategerezwa kuba riri ku birometero ibihumbi n'ibihumbi turavye byabaye hariya muri Afrika turavye ingene biri gahamu abantu bamutumye ko mu butungane kuko hari abantu badakunda ijambo ry'Imana twarabonye yuko dukeneye ikindi kirere cy'uburyo bw'imwemu gitandukanye n'icya teolojia turakeneye ubushobozi bwa mwemu yera hagati yacu turakeneye abantu bashobora guhagarara ku by'Imana yavuze bazi yuko ari ukuri nicyo kirere dukeneye ni gihe gikomeye turabikeneye cyane turakeneye murabona twitayeho ubuzima bwa none ibintu bya nkenerwa ntitubyitayeho ntitwabwirizwa gukora uko birakwiye ko turonka icyo kirere cyiza Kristo Yesu ntiyari kure yabo nkuko tubisoma muri Matayo 25 yarazi uko baza kumukenera nubwo bari ko barasoza natwe kuno mugoroba turazi ko tumukeneye muramukeneye twese turamukeneye umwami Yesu ndamukeneye muramukeneye murabona nikintu sinzugera ndamuhaga ndamankeneye Imana esi choma tukareka ibindi bintu byose kugira ngo tumureke we yinjire, tugaheba ibyacu byose, tugaheba ibyumviro byacu kugira ngo mwemwe rashobora kwinjira, kugira ngo ashobore gukora ibyo yasezeranye kandi abitwibutse. Yesu yarazi uko abigishwa biwe batizwa kumukenera, nicyo kitumagiye kumusozi. Yesu cyagahagara kumusozi kugira ngo kuma barabo uko basoza arabiki yagacyo tukuntu kimeze. Yarazi uko baza kumukenera, kaza kubaza ngo bafashe. Aravuga ati yarazi uko natabari kumwe nawe, batari kumwe nawe ko Satani aza kububira. None aracyagenda aza kumusozi kugira ngo arabe ukuntu baza gukora urugendo rwabo. Turazi uko yaduze kumusaraba araduga arakora igikogwa, hanyuma yaje giva cyaduga mu ijuru ari mu guhoraho. Arazi yuko ishengero ryiwe rimukeneye, nicyo gituma ijisho ryiwe rihorana ntaryo rituraba. Akeneye abantu bafite ukwizera, abantu badakekeranya, abantu nubwo bari mu ngorane baguma bizera Imana, bizera ijambo ryiwe, bazi yuko ivyo yavuze ari ukuri. Yagiye mu bwiza bwo mu ijuru ararengana izuba imbere inyuma y'ukuzuka kwe, byanditswe mu byanditswe vyera yuko abera mu isezerano rya kera bace badugana nawe. Abamarayika bararaba baravuga bati mbere n'abera mu isezerano rya kera igihe binjira baravuzwe bavuze ngo mwamarembo mwe ibirembo marembo nimwuguruke kugira ngo umwami w'abami yinjire, nk'uko byanditswe muri Zaburi. Ikibazo cyari kingoni none umwami w'ubwiza ninde? Nabo barishura bati n'umwami yanesheje mu rugamba. Zaburi ya 44 bari bane yari yanesheje hamwe n'abera mu isezerano rya kera, bacha balinjira muri ya barabara gusha ku ntebe y'ubuntu. Aravuga ati data ngaba bo wampaye. Aravuga ati icyari buryo bwanze gushikaho nzofata abansi bawe nkabagira indaba y'ibirenge byawe. Gushikaho abantu banje nzobuza mwe muyera. Murabona ukuntu ya nkukuma yaciye yicara ija hejuru cyane ikagumisha ihanze ijisho ivuga iti ubwo igihusi nikije yaciye imanuka mu kiyaya ikirafata bya byana byayo. Ibyana byari byavuye mu cyari bitangura gukina biri hanze y'icyari, ariko inkukuma nayibonye ifise amababa maremare uyafatanije yogira nk'imetero 14 yari kiraraba ibyana byayo n'igisho ryayo ribona cyane, iri ku birometero byinshi cyane, igisho ribona cyane, igisho ry'inkupa rirabona cyane. Ugerageje kwikurikira duga mu kirere ntibyose wakwikurikira, n'inyoni ikomeye cyane irashobora kubona aho ibintu byose biri. Imana imeze nk'inkukuma, Yehova yicaye ku ntebe y'ubwiza iriko iraraba abana bayo kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kibashikira. Nihaza igihuhusi iyo nkukuma iciza iguruka yihuta ikifata bya byana byayo ikakibidugana ikarengana icyo gihuhusi ikabitwara mu gitandara. Naciye niruka ndabibonye nshima Imana ndavuga nti ijisho ry'Imana naryo riri kuri jewe irambona. Umunsi umwe izofata amababa yayo iziguruka yihuta ize kuntora. Nshaka kuguma mfasha umusaraba gushikaho mwe muyera zozira kuri jewe. Kamaze anware nimba mugwayo no munsi kumugoroba nimwakirisezerano ry'Imana muraza kubona ubushobozi bwo kuzuka. Azobatwara ibyumviro byose byari byaheze. Kumbure ko namwe ibyizigiro byaheze. Kumbure ko muganga yababwiye ngo ntimugishobora kubaho. Kumbure ko mwibaza yuko atabuntu mugisigaye kuri mwebwe. Kumbure ko mwibaza yuko mudashobora gukizwa. Sibyo, igihe cyose mugishobora kuza no mugikorane burya muba mugifite ibyizigiro yuko mushobora gukizwa, kandi igihe cyose mugifise ukwizera ko gushobora kuza kugira ngo tubasengere, Imana izobazigama kandi izobashyira ku mababa yayo. Mufate amasezerano y'Imana muzokira. Imana yarasezeranye, niko yabivuze. kandi urero umugwanizi yaci yaraje araza abigishwa biwe bari mu kiyaga amadaimoni menshi bumirimbumbi yari yavuze ati ubu rero ubuko bari mu bwato turabasuka mu kiyaga. Akenshi mu ishengero hari ibintu biba mu bantu twibwarira abanyamerika akenshi tuhora tubibona habari abantu baravuga ngo imizi ibitangaza yaraheze ngo ntambatse bamwe mu yeruka ibaho niko abantu basigaye bivugira muri kino gihe nta kintu na kimwe bazi jenda babwiye Yesu Kristo yararaje niko ari n'uno munsi niko zokwa bidashira aho ari wa wundi nyene igihe rero imipfunda yaza mu kiyaga bakababara rwose bakaruha muri Matayo 14:45 bace bararamura amaso baca bamubona Yesu ari karaza ari hejuru y'amazi bari bazi yuko ari gihume ni niko bimeze no munsi mu ishengero abantu baratinya mwemu yarashobora kubakiza baratinya ngo Yesu yoza muri kino gikorane iyo vyogenda nka kujya nyene byageze muri Matayo 14:27 iyo babwira ati nimuhumure ni jewe nizera yuko umunukano kanya rero Yesu ari hano mwe muwe yera ari hano kuko ariko harababye bijya bintu nyene byabaye nka kujya byagenze kiriya gihe bijya bintu nyene bijya byamwa nyene biri kubiragaragara nkuko byagenze kiriya gihe mwibanga cy'ukozi bwiwe nimo abantu badatahura nimugira ibyizigiro muvuge muti mwami ndagushimiye kubona waturumke mwe muyera turabyizera kandi ni wewe turakwizera kandi turakwemera nsigihume cyangwa ibindi bintu oya turizera yuko ari wewe kuko wabidusezeraniye mu byanditswe vyera turi hano tuzi uko nitwabasengera uno mugwa bavuga butumwa turi kumwe bose baraza kubasengera sije uje nyene senga twese hamwe turaza gusengera hamwe niba ngwaye nkaza hano mu rugo rw'abasengerwa no shima yuko mwese musengera nimba umugore wanje cyangwa undi muntu yubagwaye no shima yuko mwese muba imvuga kuri mitima yanyu mugasengera mwese hamwe mugasenga mwese kandi nimba mubwira gusengera mwe ndata mugasengera abumujyango wanje nifuza yuko mubasengera n'umutima umwe ugororotse wimvuga kuri nanjye nashaka kubasengera n'umutima ugororotse wimvuga kuri ndababwire iki byanditswe bivuga burya mwaramaze gukira kuva kera Imana yarabahaga gukira indwara kuva kera kubwo imishyago y'uyu mwaramaze gukira ese icyoma mugahagara hamwe muhagarara uno munsi hano umwami wacu ari buryo bw'icyubahiro cy'Imana ahizamugwa rizobera tuzomwibonera mu kirere ukuza kwe kuzomera nk'umuravyo urabiriza ibuseruko bakawubonera iburengero iyo amavi yose azofukama indimi zose zature mwe mu gihe cya riteri bari babayeho mu gutsindanishirizwa mu gihe cya wesire bari babayeho mu kwezwa ishengero rya abantu rero mu ishengero bakeneye bake baronka ikanguro rya mwe muyera baronka iby'impano ubu rero tugeze kwiwe ry'agasongero mwe mu w'Imana bwiza kuba mu ishengero ujya mwe munyene yari muri bo igihe Imana yemeza isezerano yagiranye na Aburahamu murazi ngene byagenze yaciye abaga inuma baga n'ibindi bikoko hano muri Amerika tugiranira amakontra cyangwa amasezerano tukavuga mu buseruko babaga ibikoko nka kugira Aburahamu yabikoze mu kugiranira amasezerano hagati y'abantu babiri mwese murazi bya bikoko yabaze murabizi hanyuma byanditswe yuko bagirana isezerano acyaza hagati ya bya bikoko yari yabaze umuntu iyo aciye kubira isezerano yagiraniye n'umuntu yacamera nk'igikoko cyishwe yarabakwiye kwicwa bose babwirizwa guhuza mu byose zino bagiraniye byari bikwiye yuko ariko bigenda nivyo Imana yakoze Golgota. Imana yeretse Aburahamu yuko biciye mu mwana wiwe Isaka ko Yesu azoza, kandi Imana izana Isaka Yesu Kristo I Golgota, umubiri wiwe uri iburyo bw'icyubahiro cy'Imana, kandi yaturungikiye mwe muwiwe murunga ku isengero maze umunsi wo kuzuka mwemu yari muri Kristo yaciye ajya ku isengero. Bitabimeze uko isezerano ntiro ryagenze uko ryabwiza kugenda, ndibaza ko mubibona bene atabakunda n'abasiki bacu, ndizera yuko mubibona uko bimeze. Urya mwemu nyene yari kuri we atsa kuba kuri mwebwe, niryo sezerano ageranye natwe. Umuntu wese anyizera azokora nk'ivyo nanje nkora, niko byanditse muri Yohana 14. Ndeka twunamike imitwe hano, ndabona abantu umugore umuhungu n'umukobwa aho bahari abantu hano batamuzi nk'ababarira ibyaha. Mugabo mushaka tubibuka mu masengesho mukavuga muti mwami ngira igikoresho ushobora gukorera mu mwami, imbere yuko tubona ikintu runaka. Mbega ntimushaka muri kano kanya kuduza ibiganza muvuge muti mwenda za bwanamu, shaka kwemera Yesu Kristo. Imana ibahezagira baduguje ibiganza mwese hari buryo bwanje, mwese Imana ibahezagira abana bicaye hariya hejuru, mwese iburyo ibumoso, niba mutara ba Kristo ndabasavye, Imana ibahezagire ndabasavye. Muhungu we Imana iguhezagire, nawe ibubafu bwanje Imana iguhezagire, ndabona ibiganza byanyu mwadugije, Imana irababona irazi irabazi. Data twese mu ijuru baduguje ibiganza, ndizera yuko ari mvuga kuri mitima yabo, turazi yuko atagiye dusigaranye Yesu Kristo araje, Yesu araje. Turabona yuko imese ha isengero mu kutumenyekanisha nk'ari Mesiya, imbere yuko na yarungitse bya mwe munyene mu isengero akiza abantu, avuga ibintu bigiye kuba, avuga nibimaze kuba, ayahishura n'ivyumviro biri mu mitima y'abantu. Yesu yaramenye ivyumviro biri mu mitima y'abantu n'ubudata. Turabona ivyo bintu nyene biko rasubiramo kuba mu ishengero. Ndasavye nguhezagira abantu bose badugije ibiganza, uba ubemere bakwakire mwami, bakwemere nk'umukiza wabo bwite n'ubuze mwe mu wawe, kugira ngo bashobore kubaho ubuzima, baguhebere ubuzima bwabo nk'abakristo. Ndabigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabashimiye cyane kubw'ubutumwa duheje kuvuga kumva iminota 20. Mwebwe mwaduguze ibiganza, mwene ta duplezis niyahamagara abantu kugira baze kugicaniro. Uburengira ndabafatire kucyo muvuze, mbere mwadugize ibiganza murabiduza hejuru, muguma mubidugize hejuru. Yesu yaravuze ati unyizera azoronka ubwenge budashira kandi ntazoja mu rukinja, ahubwo avuye mu rupfu agishyize mu bugingo. Ubure muravuga muti none kuduza ibiganza bisigura iki? Murazi yuko haba hari inkomezi zituma umuntu adugije ikiganza, hari ubushobozi bushaka kukimanura, ariko mwemu ari muri mwebwe ni muzima. Mwemu yabumvishije yuko mwazimiye, kandi ko mutsa kuduza ibiganza mukabiduza ku muremyi wanyu kugira ngo ashobore kubakiza, ni mwemu ari muri mwebwe niwe yabikoze. Iyo bitagenda uko mwari kumanura ibiganza byanyu mwari kuno biduza, ariko ko mwemu yabiyategetse mwadugije ibiganza. Izina ryanyu ryanditswe mu gitabo cy'umwagazi w'intama kuva kera, niba mwizeye. Abizeye bose bace bongerwa ku ishengero. Ubu rero ko dushaka gusengera abantu bari mu murongo w'abasengerwa, nashaka yuko mwitera muje imbere kugira ngo tubasengere, kandi mushobore gushinga intahe. Nimwamushingira intahe imbere y'abantu bazobashingira intahe imbere y'abamarayika, nimwamugirira isoni na bazobagirira isoni imbere y'abamarayika. Nimuze nibande bagiye kure y'Imana, mwaramusezeranaye kuko ndizera yuko turi mu gihe cy'ubuntu. Murashaka kuza ku Mana ngo muvuge muti mwe muyera mwe mwe rani akora ivyo bitkome ivyo bikogwa nyene muraza kwemera kuza ku mwami mukeneye kuba ibishinga ntahe by'ubuntu agira murazi yuko muri buno buzima niho honyene bishoboka mukiri mukiri bazima atari nyuma imani baheza agire mwese mwebwe mwese mukeneye kwishikanira umwami ndasenze kugira ngo imani bibahe haramakarata yabasengerwa yatanzwe Mungu anja yambwiye ngo ko batanze amakarita y'abasengwa 50 bayatanze ariko ubu rero ni mugumwe muciye bugufi imbere y'Imana mutekereze gushikaho bahamagara inimero yanyu iriko indome fe ngenda bashingi nta yuko ndababwiriza ukuri yuko Yesu Kristo ari muzima kuri mwebwe bisigura ni mwibaza icyo bisigura kuri mwebwe mbega ndababwiye ko ari muzima bisigura iki hari hamasengera 2000 atamwemera ababudise abayisilamu n'abandi bantu bose ntibamwemera nibaza yuko mwenda ta Robert na mwenda ta Tony Osborne nibaza yuko bari hano n'abamisiyoneri baja mu bihugu bakwiragiza ubutumwa bwiza barashobora kubabwira yuko amasengero menshi atabinezwe ishengero ryacu niryo ryonyine dini ryacu cyangwa ishengero ryacu niryo ryonyine ryemeza yuko uwaritanguje ishengero ryacu yarazutse kandi ahazi imyaka 2000 ari mu ishengero ndi hano ndabivuze mvuga nti ariko arishura hano hari abantu barenga 1000 kuri umugoroba ndamaze kuvyibonera aho abantu bashika 200 baza bakamubona nta na rimwe yigeze ananigwa kandi ntazigera ananigwa n'umunsi wa rimwe ni Imana mutegerezwa kumenya neza ibyo muvuga ubu rero mw'abantu mwe mutagira amakarita yo gusengerwa mukenego yuko tubasengera ibisumurongo abasengerwa aho nza kubona ibyumviro by'abantu bari mu mitima yabo murabona yuko igihe Daniyeli yagira ukwerekwa byaramuruhishije arababara cyane umutima wiwe Rebeki yagiye wa mugore yarafise ubutinyanka yakoze ku mpuza Yesu Kristo yaravuze ati Yesu yaramwaje ati ndeya nkoze ko acabwira ujya mugore amubwira ati wa mugore we ukwizera kwawe kura ukijije acaravuga ati ubwo nyine ujya mugore yaciye ashinga intara avuga yuko indwara yiwe y'amaraso yaciye ihera ubwo nyine kandi ukwizera arafise niko kwamukijije ntiyamukoze ko mu buryo bw'umubiri uravye neza yamukoze ko mu buryo bw'impwemu kuko abantu bose bariko baramubanda Petero aravuga ati mbega none bishoboka gute nguvuye ngo hari umuntu ankoze ko kandi Yesu aramubwira ati oya ndumva ko hari ubushobozi bumvuyemo Yesu hari ubushobozi bwamuvuyemo kuko yaravuze ati ndumva ko hari ubushobozi bwamvuyemo none bimeze gute kuri jewe iyo ngize ukwerekwa jewe Yesu yaravuze ati ibintu nkora namwe muzobikora ati mbere muzokora n'ibi birushirije nkuko byanditse muri Yohana 14 ndazi uko kiya gisomwa cyabwirizwa kuvugwa ngo muzokora byinshi kuko ivyo bikogwa mu ishengero ryose uko riri ku isi ndushobora gukora ibiruta mu bwiza ivyo Yesu yakoze kuko Yesu yarazuye abapfuye arahumura abantu nitwokora byinshi biruta ubwiza ahubwo tuzokora byinshi mu igitigiri cya byinshi mwe mu Imana ari hano ari muri Afrika ari muri Australia murabona igihe Yesu yari ku isi yambaye umubiri Yesu yari Imana yishuye yambaye umubiri ni ukuvuga ukunengezera koze kw'Imana kwaba muri we yari Imana yishuye nta numwe yigeze abona data atari umwana yigaragaje muri Yesu Kristo umwana wiwe yemwe mu Imana yaraje kuri Maria hanyuma acarema agasyasya murabaza yuko musanzwe ubuzima buva ku mugabo ariko hano kubyerekeye Yesu nsibiri ibintu bindi byabaye ntibyabaye mu buryo bwo guhuza ibitsina. Yesu yari Imana yonyine ubwiwe, amaraso y'Imana niyo yaje muri Maria, Imana irabirema muri Maria. Nico gituma muri Yesu Kristo hari kunengesera kw'Imana kose. Yarafise mwemu atagabanije twebwe dufise mwemu agace gatoyi hamwe noja mwibahari njanye ino mpano Imana yampaye. Jewe nubandaka nubandi nkutu zidukeyi ndi mu kiyaga kinini, jewe utwo Imana yampaye ni dukeyi, ni nkuko udaha utuntu mu ibahari. Ariko muravye neza ibyo bintu, amazi udashe mu kiyaga burya ayo mazi abafise ibintu biri mwajya amazi menshi asigaye mu kiyaga. Turafise mwemu ariko dufise agace gatoyi, twebwe yaduhaye agace gatoyi, ariko kuri we Yesu Kristo yaje wese yaciye yigabura mu ishengero kugira ngo igikorwa cyo aja kuri umwe wese kugira ngo igikorwa cyo gishobore kubandira mu ishengero. Ntibitangaje yuko abantu badashobora kubitahura, abantu biravuga yuko ijyandirimbo ivuga ku rukundo rw'Imana bayisanze ahantu hari abasazi, nta muntu ashobora kubivuga. Imana yarakunze abari mu isi kuburyo yatanze umwana w'ikinege kugira ngo bamwizera bose bashobore kuronka ubugingo budashira ntibapfe rubi. Mbega ubutumire Imana yaduhaye, bagenzi banje bakundwa, twabwirizwa kugira isoni hamwe tutoyikorera. Murabitahura ndavuze nti twe tumeze nk'igihe wodaha amazi make y'imyibahari. Mbega muramwizera ko ari hano kugira mushobore kumenya yuko mbega aho bari umuntu, hano hari umuntu, hari umuntu atarabona ukuntu bigenda hano mu bikorane. Ndabona yuko ngice cy'abari ngaha muri koraniro batarigira babona ukuntu bigenda. Murabona yuko nashobora kubafata umwanya muremure, ariko mwebwe mwese mwizera Imana, mwebwe mwese mutagira ikarata yo gusengerwaho, isicoma nkabona ibyumve byo mu mitima yanyu bikaba murafite ukwizera gushobora gukora ku mpuzu y'umwami Yesu mugakumukorako. Nimba mumwizera murashobora kumubona. Yesu Kristo nimba ari uko yarari kuri uko Yesu Kristo yarari nuko uno munsi gushika ibihe bidashira, murabyizera. Niwe muherezi mukuru yicaye iburyo bw'Imana, murazi muremera yuko ari umuherezi mukuru atwitwararika. Mwebwe bashasha murabyizera ko ari umuherezi mukuru, none atabikora gute? Mumukoze ko uno munsi nimba ari uko yararejo ariko ari uno munsi ariko zuko bidashira, ujya mugore agwaye utinyanka yaramukoze ko kandi ubwo nyine yakiyakira kwari ukwizera kwiwe. Namwe nimwizere cyo kimwe uno munsi, ngubu ubutumire. Ese cyo mpa igikorwa cyo kumenya ibiri mu mitima y'abantu kikagaragara hano. Mwebwe mwese mwajya hano mu murongo w'abasengerwa, murabona yuko nta kindi nokora atari ukurambika kw'ibiganza ku bantu. Yesu yaravuze ati ngibi ibimenyetso bizokurikira abizera, bazorambika ibiganza ku bagwaye. Mariko 16 murongo wa 17 atari ibiganza byanje ahubwo bizera bose bashobora kubikora. Nituri hano kugira ngo dukore ibintu bitandukanye, nituri abantu bakora ibintu by'ibikino, ariko turi abakristo. Turi hano kugira ngo tubabwire ubutumwa bwiza bw'Imana. Yarasezeranye, Imana yarasezeranye, Imana yashyize mu isezerano, yashyize mu ishengero abavuga butumwa, intumwa. Ni ukuvuga ngo ijambo intumwa risigura uwarungitswe, yashyizemo n'abigisha bavuga butumwa, abungere, abo bose bari mu ishengero, Imana yabashyize mu ishengero kubw'ubuntu bwiwe nk'uko yabimenye kera bitaraba. Muri buri shengero hari impano 9 za mwemu, kuvuga mu ndimi, gusobanura indimi, kuvuga mu ndimi n'ibindi. Ivyo byose mwaravyigishijwe ko. Ubu rero murabona yuko umuntu ashobora kugira ivyo kuba afite ivyo bintu kuno mugoroba, murabona nimba Yesu ari mu Kristo ari hagati yacu nabigaragaze nimwizere ntihagira umuntu numwe izicoma akagira abantu bahamagarwa hano bagahamagara mu buryo budasanzwe nimusenge muvuge muti mwami mfasha kugira ujya mugabo abarije ahamagara ntacyo jesho boye abantu barubwambere bashikano arubwambere bashitse hano nimuduza amaboko abantu tutaziranye nimuduza amaboko ndabarabe abantu bose bari hano mu ikoraniro tutaziranye murabona nimusenge nimusenge murabe yuko umwerezi mukuru nimuzima ariko aradusabira niba mwoshaka kumukorako nimumukoreko nimuhunge ibintu by'abantu batacyo bimaze ifoto ya nkingi y'umuro barayifashe yaramenyekanye hose gushika mu Budage hariya hose yaramenyekane nimwegere hano mwendata George Lacy yaravuze ati iyi foto si ibintu byo mu bwenge bw'abantu biyumviriye kuko uwo muco by'ukuri waragaragaye hejuru ya mwiza Branham ujya mugore yicaye hariya ariko aragerageza gusenga urakeneye gukiza ingwara urwaye ingwara yitwa hemorroide ndabona bajya bagore bose kwari babiri barakize nimutahe umwihire wanyu muraheje gukira ujya mugore nawe yicaye hariya yadugize ibiganza ukundi kuboko yagushize ukeneye gukira diabete ingwara y'isukari urizera ko Yesu Kristo azo gukiza nutahe umwihire wawe urakize Yesu Kristo yamaze gukiza uyu mugabo yicaye ngaha agwaye ingwara y'ivumukanye imirire y'amaraso urizera ko Imana ishobora gukiza urabyizera haguruka haguruka wewe ufite karuvati itukura sindakuzi sinzi uwuriwe sindakuzi tayimuhira wamaze gukira Kristo yamaze gukiza muravyizera mwese mwe muri hano ari ubwa mbere ninde yaje ubwa mbere hano nimugume ngaha turabe mbega turazinanye jewe jewe ubona tuzinanye twebwe turi babiri nubwo tutazinanye Imana iratuza ari umugore hano mbona sinari bigenda mubona kuva mbaho kugira ngo mubone ko ari ibintu bizima yuko mwe mu wa Kristo ari hano nimba mwe mu wa Kristo mwe mu w'Imana nzima ajya akamishurira akambwira icyugwaye wa mugore we mbega uwo byemera ivyo birashobora koroha kuvuga ariko kumure kugwaye kandi novuga nti ngenda kurambika ibiganza ivyo uwo vyizera novuga nti mwe muyera ari hano ndavyizera ariko hamwe yombarira ikintu wakoze canke nkuko twabibonye no munsi mu byanditswe vyera mbega none uwomenya yuko ari uwoco wemera ko ari ubushobozi budasanzwe buriko birabinkoresha sinari bigenda kubona sindakuzi koraniro mwese mukoraniye hano mwebwe abantu bose mutari buze mu gikorane jewe ndiko ndagirisha hamwe mwoyishu mu uyu mugore je ari imbere yanjye sindamuzi ibimeza kujya byaza muri Yohani gishakane Yesu na wa mugore w'umusamariya kazi hariya kwiriba yaramubwiye ati yamubwiye ibyamushikiye byose mwebwe namwe nuko muravyiyumvira ko uno munsi hano aha niho mwe mwereka arakorera kumbure ko uyu mugore ari umukristo ariko kumbure ko agwaye cyane ko abafite ikibazo cy'amafaranga cyane sinzi ikibazo afise ingorane afise ariko none hamwe twomubwiye hamwe no mubwira ibimuraba mwo kwizera mukekeranije biba biheze kuko ijambo ry'Imana ijambo muvuze kuri mwe muyera murogoze kuri mwe muyera ntimubabarigwa haba muri ino sanke muyizoza sinzi icyo muza kuvuga ariko none niyavuga uraza kwemera yuko ari ukuri uri umukristo sinavuze kuko sinibwo nuko rakomanya iminwa oya si cyo gituma ndabivuze ariko ndazi yuko impwemu yawe iri kiranyakira ndabona yuko urazi yuko hari ikintu kiriko hari ko ari kintu kiriko kiraba hagati ya ndabona yuko ushaka kukunda gusengera ndabona yukugwa kuboko kwawe ugwaye kandi yuko kuboko kwawe kudashobora gufisa ubunini budasobanutse urizera yuko Imana ishobora kunyereka ikambwira ikibazo ufise nutayimuhira wakize mwese amwe nimuze dusenge nimusenge mugwe mu mwe amasengesho tatwa twese uri mwijuru nagukize wa nabonye ikibazo ingorano ufise Imana yo mwijuru yakugira imbabazi wewe ufise ingwara abagore bagwara nutahe niwizera Imana yamaze gukiza Imana yamaze gukiza ingwa ingwara z'abagore ndasavye ngufashe mwene data umukize mugiye ngenda murabika ibiganza ingo mwene data egera hano ndasenze mu izina rya Yesu urizera yuko uzagukira kandi yuko bizagenda neza ntukekeranye ndagusave data ngo umukize mbega murabona ukwerekwa ntiguziko gukiza ahubwo kunyereka ibitagenda neza muri mwebwe murabona yuko uyu ari kumwe natwe urizera yuko Imana ishobora kumbwira ibitagenda neza n'ingorano ufise uraza kwizera yuko ivyo bivuye ku Mana muri icyo gihe wewe ushaka ndagusengere kubera ko mu maso hawe havyimvye mu buryo budasobanutse mbega mwe muyera yoza akamishurira woca wemera reka ndagusengere uri umuntu mwiza gose ndabona ko uri umuvuga butumwa ndabona yuko utari uwino ndabona ko uvuye mu kindi gisagara ndabona yuko uvuye muri Arkansas uri kurasengera umuntu ari hariya agwaye kansere wowe uramaze gukira kansere yawe yari ku izosi narasenze kansere kirakira hari Jones Boho uko niko uragize urizera yuko Imana ishobora kumbwira uriwe ukwizera kwa ufite ukwizera kwinshi genda Imana ya gukijije ntukekeranye mwese nimugume mu ntumwe amasengesho musengere bagwayi muvuge muti mbege yabari mama wanje cyangwa undi muntu musenge musaba yuko Imana imukiza mwami Yesu mana yanje nyanabiki kuganza kuno mugwayi n'umugore kugira ngo ashore gukira mu izina rya Yesu aba impumyi ya umunsi umwe yaraduze havuga ngo ubutumwa umugore umwe acyarakira acyarahumuka amaso nimumuzane umugore ngaha ushobora kwizera wese arakira mu izina rya Yesu Kristo nimukire mu izina rya Yesu Kristo Imana igweza agire urizera n'umutima wose ubushobozi bw'Imana ikomeye buri hano mwami Imana nzima kizu n'umwe ndata Mwendata urizera n'umutima wose data wo mwijuru ndagusenze kugira ngo umukize mu izina rya Yesu Kristo konseze mu izina rya Yesu Kristo nimumwemere nimumwizere mwese mwize n'imitima yanyu yose mbega bamaze kumusengera mbega urizera yuko Imana ishobora kumbwira ibintu byose bikuraba mbega urizera ni ibintu bikomeye cyane urakeneye yuko ukwizera kwa gukomezwa mbega urizera kwishobora kubimbarira urashaka ko ndagusengera yuko iyo ngwara urwaye ikira uri umuntu akunda gushavura ku kintu cyose umugabo wawe yari ngaha mu gikorane yamaze yashaka urizera yuko Imana ishobora kumbwira uwo uri witwa Madame Osring urashobora gutaha imuhiri wawe ntukekeranye wakize mwese nimwize n'imitima yanyu yose nimuhabe ukingwara mu izina rya Yesu Kristo umuvumo wose ubaveko mwese nimwizere n'imitima yanyu yose data twese uri mu ijuru nuhezagire kandi ukize uno mugore mu gihe muriko muri mu murongo w'abasengerwa nkaho muri ku musaraba ngenda barambi kubiga data nukize mushiki wacu kugira ngo akire mu izina rya Yesu Kristo akire kansere urizera yuko nubwo ufite kanseri Imana yagukijije ni ibintu bikomeye cyane ndabona ko umwiza wa rukejuru yawe urakuvuye ko niwizera kanse nizogera nizosura kugirira nabi nukomeze mu nzira yawe ingo mushiki wacu turasabye utugirire imbabazi mwami mbabarira iyo ndiko ndaburaba niyo ndiko nderekwa ndagira intege nke mu mubiri iyo ndiko nderekwa ndagira intege nke mu mubiri mbega mupfaso urizera nikuvuga yuko ingwara y'igisukuri ingwara y'isukari yarakubabaje cyane urizera yuko Yesu kwiseza kugukiza ibyo bintu bwiza guheba ariko bwiza guheba itabi guheba n'ibindi bintu byose urakeneye yuko Yesu urakeneye Yesu kwiseza nk'umwami n'umukiza wacu nturaba umukristo mbega umurukano kanya none umukiza wacu cy'umwemera witwa Perry niryo zina ryawe niwakire Yesu Kristo akizi akubari ibyaha byawe gukiza ingwara zawe niwize n'umutima wose niwizere hari kibazo mfise mbega abantu bose badugije ibiganza mbega nimushaka kuza hano kugira ngo muze nimuze hano ngo muze mugihe turaririmba indirimbo mwebwe mwese mukeneye Kristo mbega nimushaka kuza hano mbega nimwoza hano kugira ngo mumwemere ngo mumwemere nk'umukiza wanyu nimuze hano muze muze munyongaziwe muze mube hafi yiwe bagenzi banje ndizera yuko mutibaza yuko ndi umuntu apfa gukurikira ibintu gusa ariko ndababwira ukuri mwe mu w'Imana ari hano muri rukoraniro murabizi noneho ntankeka ubure tugira turirimbe ndamukunda mugihe twe turaririmba iyo ndirimbo ngo ndamukunda mugihe twe turaririmba ngo ndamukunda nimuze nimwegere hano imbere nimuze nimuze mwebwe mwese abari ngaha avuga ubutumwa nimumanuke muze abari hano mwese nimumanuke duhure nimuze mwegere hano tumara na kanya gatoyi turirimbe tuvuge twese hamwe turimo tuti ndamukunda namukunda bagenzi banje ndabasabye muze ubu rero muri mwegereye umwami wacu ari hano hafi yacu nimuzigera mumwumva ari hafi yanyu kurusha kino gihe ndi mwe gushika igihe muzohura nawe amasomo yandi ndi mwene so ndabasabye nimuze yateguye gakiza ku bwacu Golgota turirimbe kandi tuti ndamukunda ndamukunda kuko ari we yabanje kunkunda akandonkera gakiza kugiti Karuvariyo umwami arazi ibyimbere by'imitima yacu niwatuma impumi zibona niwatuma abantu abatumva bumva mbega nimwoza muri kano kanya mwebwe mwasubiye inyuma mukaja kure y'Imana mbega nimushaka kuza mbega nimwoza nimuze mwakire mwe muwe yera kubera ko murashaka kuza nimwibaze yuko nimubaze ko ntazi ibyanditswe nimurindire ibitangaza byo mu byahishure hana ko bibashikako umubyahishure 11 azobaje kwiyereka abayuda igihe abayuda bazakira mesiya igihe cyanyu kituba cyaheze ubu nicyo gihe cyanyu nimuze turirimbe 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 kandi yuko turazi yuko kumunsi w'urubanza ntacyo nzobazwa wowe bavuga butumwa nimuze turirimbe twese hamwe tuti ndamukunda namukunda kuko yandonkeye agakiza kumusaba bigorogota ndumva ko ari hano nimuze hano nimuze hano ndabasabye nimuze hano bendata nimwegere hano imbere ndumva yuko ari hano nimuze nimuze ndabasabye nimuze nimwegere hano imbere nimuze bendata nimuze Data twese uri mu ijuru ubure turazanya abantu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo uyu mwana ubwa Yesu mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe abantu bahagaze imbere y'ikoraniro ndabazanya imbere yawe barafise ibintu bibabaje kubw'ibyaha byabo kandi nibo baza kuba insinzi ya kino gikorane. Ndabaza munyonga zawe haranditswe ngo nta ushura kuza kuri jewe data mukwegereye nkuko byanditse muri nkuko byanditswe ngo abo data yampaye bose bazuza kuri jewe. Mbega abantu bafite amahigwe kuko bazi yuko Imana ishobora byose yabakwegereye ku mwana wawe Yesu. Namashikanwa y'urukundo Imana ihaye umwana wayo nta ntumwa ashobora kubakura mu kiganza cyawe. Niko Yesu yavuze bari mu mutekano barakingiwe baje hano kuko bazi neza bazi biciye muri mwemu wawe yuko mwemu yera abazana mu nyonga zawe barazi neza yuko bari bazimiye kandi yuko muri kino gihe baje kuri wewe kugira ngo bahabwe ubugingo budashira. Haranditswe ngo abizera bose baronka ubugingo budashira. Waravuze uti havuze yuko abazera bose uzobazura ku munsi w'iherezo kandi ko kuko umucyo w'izuba wakiye kuzuba kandi ko aba iyo umucyo watse ukakira ibiterwa bica bimera nicyo izuba rikora. Iyo ryinjize ubuzima bwaryo bwinjiye bukinjira mu biterwa. Umunsi umwe umwana w'Imana azoza abantu bahagaze hano ku numugoroba abantu bahagaze imbere y'umukozi wawe n'abakozi b'Imana turi kumwe bahagaze hano kugira ngo bashobore kwemera bashobore kwakira ubwo budashira. Umunsi umwe kumbure badusubira mu ivu kumbure yuko imva bazobari bahambwemwo kumbure ko bazoshira ko ikibuye ariko ubwo budashira bwo babamaze kuburonka ibihe byo burundu. Yesu azobahamagara azobahamagara bana bawe Mana ese icyoma bakabaho bakaramba ku isi buzuye umunezero bagashobora kuronka ikoraniro ryiza bakoraniramwo kandi bashobore gushitsa igiko babwiriza gukora gushikaho urupfu ruzoza rukabajana. Mwami nubibahe babe abawe mu izina rya Yesu. Mwebwe mwese mwaje kugira ngo mwihane mbega murizera muri kano kanya mwamwemeye nk'umukiza n'umucunguzi wanyu bwite ibyo mushobora gukora byose nukubabazwa n'ibyaha byanyu mwakoze mukicuza ibyaha byanyu mwakoze. Murashaka kwizera muri kano kanya mbega mwafashe ingingo yo guheba ibyaha byanyu no kwemera Yesu Kristo. Murakoze cyane Imana ibahezagire. Bendata bavuga butumwa ni muze mubarambe ku ibiganza bose turaza gusenga kugira ngo barawo nk'umubatsi bamwe muyera aho bari muri kano kanya. Nimuze mubakikuze mubarambe ku ibiganza kugira ngo dushobore gusenga tubasengere kugira ngo bahabwe umubatsi bamwe muyera kugira ngo hanyuma ndasabye ikoraniro ryose muwunamike imitwe. Bendata bakunda n'abasiki bacu ubulero duheje kumva ubutumwa mwatabara namwe yavuze n'igikorano cyo gusengera abagwayi yakoresheje. Turashimiye umwami Imana kuko twashoboye kumenya igihe turimo twarashoboye kumenya intumwa twongera tumenya n'ubutumwa byose twaravyakire turavyemera mu kwizera. Nimuhezagigwe mu mahanga yose mu ndimi zose na cyane cyane bendata bose bakorera Imana. Nimuvuge gusa ibyo Imana yavuze mu ijambo ryayo maze mureke ibindi byose mubirekere mu maboko y'Imana. Nimuhezagigwe mu izina ryera rya Yesu. Amen, amen. Oh, Yesu kuna liviza kumenya ko Yesu Kristo aruwanje niwe atabuyicete chandega Dios niwe byose kuri jewe ndi hafi ya Yesu ambe hafi ya Yesu. Tata twese kirere cyo mwijuru kiradukikuje mukurindira mukurindira turi imbere y'inyonga ziwe ubure twese duhagaze turi nkamo imbere ya mwemwe abasengesho twegereye umwami wacu twihebeye Imana turayishikamiye uko biri kose twegereye Mwami Yesu data akayaga ko mu ijuru karadukikuje mukurindira dutekereje mu nyonga ziwe twese hamwe turi mwemwe amasengesho mukiza wanje mukundwa nukure mukajewe muri jewe igikorwa canje nivyo nkora byose bigaragaza ubuzima bwawe muri jewe hafi ya Yesu akayaga ko mu ijuru karadukikuje turindire dutekereje imbere y'inyonga ziwe duhagaze imbere y'inyonga ziwe turi mu mpamvu y'amasengesho.